intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Muriko mwumviriza Radio Inzamba gateka kawe. Kaze mu kiganiro c'ugwaruka dafise ijambo. Gica hirya nino ivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagirije umugambwe Senate inyuma y'imyerekano yabereye i Bruxelles mu Bubiligi yo kwiyamiriza ubwicanyi bugirwa mu Burundi. Kuri micro muri kumwe na Beniax Serakana.
Dafise ijambo.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagirije umugambwe Senate kuba ari wo wahamagaye imyerekano yabereye mu Bubiligi kuwa gatandatu heze. Icyo gihe Abarundi baba aho mu Bubiligi nabo mu bihugu vyegeranye baragize imyerekano i Bruxelles biyamiriza ubwicanyi bukibandanya mu Burundi. Muri icyo gihe Evariste Ndayishimiye yari kagirana inama n'abandi Barundi aho nyene Bruxelles. Evariste Ndayishimiye ati naragaye inyifato ya SNL yo kwifatanya n'abansi b'u Burundi. Yabivuze ku w'Imana atahutse avuye mu Bubiligi.
Naratangaye cyane mbonye uwatumira ari umunywanyi w'umugambwe SNL. Hiyumvira nti none umuntu yoririnde yagiye kugira imyerekano ngaha mu Burundi umugambwe wari huri yemwe navuze nti hari abantu b'imvura bugirire rero aho sinabishimwe n'abagayiye turababajwe nuko Burundi buvuye mu bihano bakabwira amakungu ni nkuko bisutse ipo mu maso kuko nta numwe yabaraba nta numwe yarabakeneye mugabo murumba yuko hari bimaramare abantu hanura nk'umugambwe SNL kwifatanya n'ujya mu gwarede tabara wifatanya n'iterabwoba mu gihugu cya leta iharanira demokarasi ya Kongo ukaja hamwe n'umugambwe wemewe n'amategeko muri iki gihugu cacu bakaja kwiyamamaza ngira ngo umugambwe SNL uzoheza utubwire ingene wavyifashe nko kuri abanywanyi babo batumba igihugu twabahamagara yuko umugambwe wo ufise cushikiriza tugira amanama mu ntara zose nta muntu n'umwe je ndabona yimirirwa kuvuga baravuga ibitagenda neza mu gihugu tukabitorera umuti hamwe kuko ubu turi mu gihe cuko twese dushyira hamwe vyiyumviro tukavuga hanyuma tugatorera imiti hamwe kuko umugambwe uba ufise akango nongono nuja habona mbere mbo tuwini jambo ntibujijwe kugira imyerekano kubera ko tuba twawini jambo ejo ugende mwibarabara ushikirize ivyo vyiyumviro vyawe.
Ugwaruka, ibyo umukuru w'igihugu yavuze mubivuga kwiki? Inyuma y'akaruhuko ikiganiro kirabandanya n'intererano y'ugwaruka. Yari mu Rwanda abwira umukuru w'igihugu ko aho guta umwanya yagiriza aho bitavuga rumwe ahubwo yoreka kubatoteza akamenya ko atamwana n'ikinono.
Ibyo bita kuvuga ngo ntawe uniganywa ijambo mu gihugu cy'u Burundi bararizinikanwa koko kandi birababaje. Niyo nabo abantu batotezwa birazwi yuko mu Burundi nta wundi mugambi uvugwa atari CNDD-FDD. Birazwi ko nta wundi mugambi uri kuriyamamaza atari CNDD-FDD. Ata wundi muntu arongoye abandi ashobora gutorwa atari mugambi CNDD-FDD. Bikamenyekana yuko abari mu yindi migambi itari CNDD-FDD babangamiwe kandi batotezwa. Jewe nk'ugaruka rero nuvuga yuko iryo ntego yari ntigeri rikwiye ahubwo yari akwiye kwisubira ko agafata abandi nk'abantu kandi akabaha agaciro agafata iyindi migambi bakaja hamwe bakubaka igihugu apana kugisambura.
Tao ari mu Burundi havuga ko ibyo Evariste Ndayishimiye yagirije SNL bifise ifatiro. Tao agasaba uwo mugambwe ko wahanura umunywanyi wawo kuko kubwiwe yagumuye abantu.
Cyo uyu munywanyi wa SNL yavutse ahamagaye abantu kugira icyo bise mikumunko tubatako yagiye aho ibintu bikeje yaribagiye aho twavuye naho tugeje. Ubusikire cyukuza mu barabara tubagire mikumunko nige cyuko abantu bose bavukana ibikenewe bakabitorera inyishu. Nirete ni bako munywanyi yarenganiwe arenganiwe kandi ndashimira abantu abandi batigeze biyumvira kumusikira. Umunywanyi yararenganiwe ama muri seneri nabo uraba abantu hamwe nabo onye bashobora kugita amatumata neza kwaimanuro tibakwiye kwa anura kamenya akarindi kubera nubwo turi mu cyate mu kasi mugabo ibintu byose birafite utonde kwazo rero nuko menye iyo tuvuwe niyo tuba turaje niyo takuye yari ihenje kandi urabona ko atabamusikije muri amagambo yibo yavuje ni rero yari ihenje inyifatiye ndetse sinyirya yo kwihanura kandi n'abamurongora bakamuhanura hadusubira kujya akamba gusubira gucacu mu ngorane
divari mu Burundi ati aho kwifatira mu gahanga abagize imyerekano canke abo avuga ko bayitumye ko yo kwitaho gukosora icatumye bayigira
turamenyereye tubona leta y'u Burundi na cane cane yiyamiriza abantu benshi iyo bavuze bidahwanye n'ivyumviro byabo canke iyo berekanye uruhande bariko bakerekana inzira igihugu cojana kugira ngo bitere imbere benshi babafata nk'abantu b'igihugu kandi bakabafata nk'abasazi rero ibyo Emmagera yavuze n'umurundi kandi afise uburenganzira busanzwe kuba rero yariyamirije ingingo y'ubumwe bwa Burayi yo guhereza amafaranga leta y'u Burundi kuri we no ku bandi Barundi batari bake ni kintu ciza cane kubera yuko ari imfashanyo iza gufasha abantu bake cane mu gihugu c'u Burundi kandi kaza kongera gukora gusongera isibe ryo guhungabanya agateka kazi na muntu byo kuba atamwidegembyo hari no kugwiza ubwicanyi no guhemba bica abana b'u Burundi kubw'ibyo rero turateye ibyatsi iryo jambo rya perezida kuko gisa naho menga rifatira muri rusange umugambwe CNL kandi umugambwe CNL nawo ukabugizwe n'abarundi bose turasabye leta y'u Burundi ahubwo kwikubita gashi kugira ngo ibyiyumviro by'abo bantu berekanye ibyiyumviro by'abo bose biyamirije urugendo rwiwe babifate mu minwe kugira ngo bakosore ibikwiye noneho igihugu cacu Burundi gisubire gutera imbere kuko uravye igihugu cacu Burundi urabona neza yuko nta gateka kazira muntu kubahirijwe ikindi kandi nta muntu n'umwe afise ubwisanzure bwo kuvuga ibyo ashaka nk'uko we perezida yavyivuge ngo hari ngo kwisanzura ngo umwe wese arisanzura akavuga ibyo ashaka oya aho yarabeshe kumera yuko yamwe wese yisanzura ibimenyesha makuru namwe murabizi biba biri ko biratanga amakuru meza biba biri ko biratanga amakuru yizewe ariko byinshi mu Burundi biratamikwa ibindi nabyo bitemeye gutamikwa murazi byangajwe ubwize aravuga ikitagenda mu Burundi aca yicwa aho yovuga ngo hari ubwisanzure bwo kuvuga ngo umwe wese ngo arisanzura akavuga ibyo ashaka oya ubw'ibyo rero leta y'u Burundi nikosore kugira ngo igihugu cacu Burundi gisubire kuba igihugu c'amatano ubuki kibe kandi igihugu c'umutima wa Afurika.
Leonce ari mu Burundi ati umuntu wese ararekuriwe kwiyamiriza amabi akogwa mu Burundi ati birababaje kubona uvyubahutse acafatwa nk'umwasi w'igihugu
n'icyubahiro mukuru w'igihugu aho yatavuka avuye mu nama yaratanze ikiganiro ku bamenyesha makuru uri kuraraba imva y'icyo kiganiro yari igamije gutera ubwoba umugambwe CNL ariko si inyuma gato mu mategeko mpuzamakungu canke n'ay'u Burundi aremeza ko umuntu ashobora kugira imyiyerekano mu mutekano ntangere hari ibyo ari karasa bicanke biriya abirekuriwe n'amategeko rero kugira imyiyerekano nibaza ko yoba yagize umugambwe CNL kuko uri kuraraba ababa mu bihugu bya Buraya b'abarundi ni benshi cyane rero kugira imyiyerekano ni uburenganzira bwabo bafise ibyo bariko barerekana kuko makuru asumira ari kubarekana yuko agateka kazi na muntu katubahirijwe by'ukuri kanatsinda tumva hirya no hino ibiziga byatowe bacu babuzwe irengero ne agateka kazi na muntu ko bakubahirijwe gute mu gihugu cy'u Burundi kandi tucumva ibyo ngibyo rero ibyo ntibyo cya bitanga isomo ku mugambwe CNL ko ari wo wakoze inyerekano nibaza ibyo cyabifatanga ko ngo kuba ari ukwifatanya n'imigwi itera Burundi ngira habaye ukurenza kuko nimba umuntu wamurondeye kera ukabona aho uwo muca kumwagiriza ibi ngo umuguyu n'uyu n'uyu oya siko ndabyibaza nanjye nk'ugwaruka uko zukuri mu gihugu cyacu cy'u Burundi amategeko ariho yemera umuntu kugira imyiyerekano yisunze amategeko
yego nyine icyubahiro yarakoresheje imvugo y'agashavu ariko nibaze kutari kwiye kuko kugira imyiyerekano n'uburenganzira bw'ubucamuriye
ivaye n'ibyo ari karasara rero muniye bavuze ngo umwana yanka ni wakura kandi igiti kirakurira mu babaje.
Noah ari muri Sudani ati umukuru w'igihugu yarabeshe nta burenganzira abavuga ibitaryohera ubutegetsi bafise bwo kuvyiyamiriza bari mu Burundi kuko baca bafatwa nk'abagumutsi banki igihugu
ntintangaza cyane kubera twamenye mu gihugu cyacu cy'u Burundi no kuvuga utari mu magambo ariko ubutegetsi ntibwo mwase igihugu rero ntibitangaje kumba yarabineguye kuko nijya tumenyeye n'umugenzo wari mu mugambi uri ku butegetsi kandi akaba ari waburongoye nawe nta kuntu byamushimisha namba na gatoya ariko tadukwiye kubwa ubudimu tukajya ubuntu abarundi tukamenya neza yuko umuntu mu wundi mugambi ari uburenganzira bwiwe kujya mu wundi mugambi si mpaka ngo ube mu mugambi uri ku butegetsi umuntu wese kuko twebwe ndiko ndaraba turacyari inyuma cyane ni ukuvuga uri utari mugambi uri ku butegetsi ni ukuhanyanga ni ukuvugwa nabi ni ukurabwa nabi ndetse hari n'ibindi bintu usanga uhura na byo bitari bibereye ku muntu w'umwenegihugu nk'abandi barundi bose nibyo rero jyewe ndiko ndaraba nta terambere turashika ko mu Burundi ariko twabimenyeye nta ngorane twabimenyeye rero jyewe navuga yuko nyakubahwa umukuru w'igihugu nta kuntu yari kubishima naza na gatoya iyo yumva uri kwakiri ku mugambwe awuvuga nabi aho byari guca bimunezeza cyane mbwa yumvise akavuzwe ku bijyanye n'igihugu cyacu katanezeye uca umwanzi w'igihugu mba nta bwisanzure ku munyagihugu buhari ku muntu uwo ari we wese nta buhari nicyo gituma rero jyewe ndiko ndabiraba nivuge ko jyewe nyine igihugu cyacu cy'u Burundi kiracyagowe twadukwiye kwikebuka abarundi na cyane cyane abarongozi bacu ukamenya ko umunyagihugu ari umunyagihugu kujya mu mugambwe wifuza wowe nyine bwari uburenganzira nubwo atari ko biri mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Didasa ari mu izina rya Mayotte ati ibyavuzwe na Evariste Ndayishimiye byerekana ingene abatari mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi bafatwa iminsi yose.
Birababaje kubona abategetsi bakunda kugira ingendo yo guhindukiza ikibazo aho kiri nyezina bakagomba kuba atariho bagomba gukora ndabibona nko gusamaza amakungu cyangwa gusamaza abawumviriza kuko kuba imyiyerekano yabereye mu Bubiligi ikibazo nyamukuru siho kiri n'ukuba ikibazo kiri mbega kubera icyo myiyerekano yabaye bariya abantu bari bafise amafoto y'abantu bishwe imiryango yabariya abantu bishwe abandi banyurujwe bagize gute imiryango yabo hanini abantu benshi bari mu Burundi kandi baratunkeye iyo hari kuba hariho uwo mwanya wo kugira ngo baje kwigaragambya baje mu ibarabara basere bakaba barakabo baba bamaze kujya mu ibarabara iyo nyine bene kugira ibyo myerekano bari mu Bubiligi iyo bari kuba badatinya gushikirwa n'ibyashikiye bajya abantu bari bafite ku mafoto nabo bari kuza bakabikorera mu Burundi mugabo icyo batinya ni icyo nyine perezida atagomba kuvuga. Ikibabaje rero ahanini ni uko kuntu abantu bagenda bakazimira bakagira gute bakabura naho bavugira imitima ugasanga kumbure yarabyimbye abandi nabo umukuru w'igihugu ati burya mu Burundi hari umuntu arasohora akamubakiye haba namba. Ikindi perezida wenyine yarivugiye yuko abamwakiri bamugaragarije inyota yo gutaha mu Burundi mbega none iyo nyota ikibazo rero aho kinaho nyine inyota iva kuki kubera ko umuntu anyoterwa gutaha iwabo ariko ntatahe naho rero yari kwiyumvira ko cyane kubera ko umuntu anyoterwa gutaha iwabo ariko ntatahe hanyuma hamagaye imyirekano ari umugambwe se nera n'undi mugambwe ku bwanjye n'ibisanzwe kuko umuntu avuye ihugu runaka akaja ahandi agengwa n'amategeko y'igihugu yagiyemo niba bayikoze bakurikije amategeko y'Ububiligi igihugu kikaba yarakurira bakabikora ibyo ntihuriye n'iby'umugambwe. Umugambwe nawo ntubuze umuntu umwidegembye gukora ibyo ashaka ngo kubera ari umunywanyi wa CNL nayo ku bwanjye ndumva nayo itagomba gutegeka abanywanyi babo gukora ngo ntukore ikintu ukore ikingo kweko umunywanyi wa CNL ya umuntu afite uburenganzira bwiwe bwo guserura akamubakiye ahari hose igihabonye ko bishoboka kandi noneho nabagiye muri jamyerekano bashobora kuba barimo nabavuye mu yindi migambwe myinshi itandukanye n'umugambi wa president wonye nubwiwe bashobora kuba barimo nuko tutabazi
Nyenyeri mweze zawa da samani Mkwa nikubu maraika buze Atini mwawonu mtu uwora utamansile Uto waburu ketu sanga jiri hinguka Kuka zwa mohori minyorore ya woshi ntira karengane Kuka zwa wiki wa soko osu wa asanji Uwase busuiza Abasare mugi kwa ranga herodi Tekana muzo kukuka
Tubandanirizwe ikiganiro kuri Kevin atari mu Burundi ati umukuru w'igihugu yomenya ko ategerezwa gutwarira abarundi bose aho kujya umutima umugambwe ngo nuko umwe mu banyonyi bawo yagiye mu biyamiriza ubwicanyi
aha mu Burundi n'ashaka n'abatwara bafashe igihugu y'ukumenga n'izinga bafashe abanyagihugu y'ukumenga n'abantu bari mu icupa batumva ibivugwa cyangwa ibikorerwa hirya no hino mbega ko ubu twari twakomeye amashyi tuvuga duti nyakubahwa ko sigaye atembera akaja mu bindi bihugu kumbure abagiye gusuma gukuraho ubwenge arabye mugenzi we muri Tanzania nyine yabyifashemo neza igihe yari hariya aho yaciye atumira uwo batavuga rumwe nawe nyine yowe yafatwa ngira ngo nk'uko yari umwazi ariko byarabonetse yuko aciye amwiyegereza nawe rero nk'uko yigwara bivuga mu bisanzwe kwiyegereza si ukwama yiyegereza abantu basangiye ivyiyumviro gusa mu bisanzwe iyo umuntu agomba gutwara neza yategerezwa kumenya ati jewe igihugu ndakiramutswa asanzwe ubwira azomenya ko yatwaye neza n'igihe azoba yaratwaye akava ku gihugu hanyuma abantu bakaza kumuhanuza bavuga bati we kirya gihe watwara wabigenza gute ko umuntu abantu bose washoboye kubahasanga aho niho yocaza kuboneka yuko yatwara none rero kugira ngo yubanke kuvugira ku maradiyo kandi azi neza yuko imyerekano muri Droit International harimwo yuko umuntu arekuriwe kugira manifestation pacifique icyo kintu kiriho kandi n'u Burundi burabyemera none kugira ngo aze kuvuga abantu bari mu myerekano akabafata nabi ko ari abasa ahubwo yari ku naba ibyo bari kubara mubwira yuko hari byo kandi hanyere imasa agasesishwa rumubi nawe nyine arabibona nabo bavugwa ngo bari muri opposition n'abantu bameze nabi cyane ahubwo bagomba guta mu kaga abanyagihugu kuja muri opposition ni byiza kandi nagiye bakora ni byiza nuko nabo badafise intumbi kuvuga nti bagwanira ivyiyumviro umwe wese agwanira inyungu ziwe gihe cyo bakivuze kuko yaba byashoboka bategerezwa kuja hamwe bakagira urunani rumwe abakamenya programme hanyuma n'izo manifestation bariko baravuga umunyagihugu uvuga ati jiwe ndajinitse hanyuma niyo amatora yaba tuzokwerekana ingufu zikomeye twari bebe no gutsinda bakanatsinda
na Derek ari mu Burundi abona ko umukuru w'igihugu atarira busema kuko guhamagarira abandi mu ibarabara atari yo nzira nyayo
kugomura abantu bakajya mu ibarabara badavugira imyerekano si byiza cyane ahubwo abo ndumse bagize ibintu byiza niba yabegereye umukuru w'igihugu hama akamutura ibyiyumviro kugira ngo bumve yuko bitorerwa umuti bajya nanjye ndabashyigikiye ijana ku ijana mugabo umuntu avuga ngo abantu gumuke ngo jyage ngo tugire ibi n'ibi n'ibi kuko ikintu ntigitabishwa ingufu n'imana ntitabishe ikintu ingufu ikuvuga ati jya ku mavi usenge uzokwishyurwa umuntu wese rero ikintu gisaba umubyeyi musabana ubwitonzi kuko ndabonye ibintu byinshi bya 2015 kuko byinshi ntabyo ndovuga iby'irindwi na kabiri ntabyo mvuga kuko ntabyo ndabonye mugo ndabyo kuva muri 90 na 2015 burya abantu bose bagiye mu ibarabara hasigaye bake mugabo wazibukiye niwe agihemuka burya rero ubwira abantu ngo rohango ijya kugomoka muri ibi n'ibi n'ibi ndibaza ko atari uwo muti umuti ndemera nyakuri ndemera abagiye bakamubaza ibyiyumviro bakamuhata ibyiyumviro bakamubaza hanyuma bakishyurwa jyewe mu cyumviro cyanjye ibyo ni byo nshinga kuko abantu bayaze ineza bakayaga bumvikana yingira atoye kumuti mga abantu bari bayagaba gumuka umuti ni utogwa ndashimiye rero nka baserukiye akatera kazi na muntu mu byimbyo byabo bakoze n'ibibazo byabo nakajya ba abari bayafatiwe ingingo yuko bafite amamanda yabarondera yakajya yofutwa nuko ajya bari bazigiye bapfunze bogiri ku kigongwe hari habari bavuze ko kumbura afise imitahe ibarondera ko mutayi kurondera ubukeneye gufungwa kubohwa yuko iyo mitahe yofutwa kuko ifuswe baba bagiriwe ikigongwe icyo ndagisenguruka ndagishima cyane kuri jyewe aho niho ngeze mbwa abantu bavuze ngo njya mu ibarabara ngo mubwire imyiyerekano babonye umushyitsi w'iwabo mbese hakirya gisigurike kirya gisigurike umushyitsi uramwegeya naho yo bari umwasi wawe ukavuga ukumviriza ko akumviriza ugacuma wumva mwo na rimwe ry'urwango kuko umuntu utamwumvirike sinshobora kumva icyo ahema n'ubwo nkubwiwe ntabwo wumva
kera nari muri uganda ati umukuru w'igihugu ariko yigenza ku mugambwe seneri kugira awutoteze
ko ndayishimiye avuga ko aneguye umunywanyi wa seneri kuba yahamagariye mu myerekano abarundi navuga ku bwanjye ko ari ibisanzwe atagitangaje kirimo ko niyo ngendo yabo y'ubwo butegetsi amagambo ya seneri defted ntibashaka umuntu arukura mu kanwa ngo avugeyo ibitagenda neza ruriya butegetsi bashaka gusa abama bareka barabatera amashugwe mu bwicanyi na kunyanga agateka kazi na muntu birigwamo rero je navuga ni ibisanzwe ahubwo n'imyenda muvano ya ndyogo yuko ejo muzosaba dusanga bavuze ngo senere bayifuse ko nako batagitse kugira ngo batoteze uwo mugambwe n'abanywanyi bawo murazi ko babishe bakabatera kudeta mu 2020 amatora nibo bari bayatsinze ariko ntibashoboye kuronswa ubutegetsi nuko abanyagihugu bari babubahaye ubu rero ntako badakora ngo babandanye baca mu nzira zose zishobotse baronse mu nzira no mu byatsi kugira ngo babandanye babatoteze ariko nkavuga nteko ubwanje no abanyagihugu bari bakwiye kuja hamwe bakirinda ibibatandukanya byose kugira ngo baje hamwe babone yuko umwasi w'igihugu n'abarundi atawundi atari ubutegetsi bwa SNDFDD mbere na SNDD yonyine ubwayo
duherereze kuri Elvis ati umukuru w'igihugu yagize neza kumviriza abarundi bavyifuza bose mu Bubiligi ariko yohagarika kwifatira mu gahanga umugambwe ngo nuko umunywanyi wawe yaneguye amabi ubutegetsi bukora
habana twakwiyamiriza iyo umutegetsi ugendeye ahantu ikwiteka warufise ntaburi kigabanuse ariko nkavuga nti nawe uwo munywanyi wa seneri niho yararose igihe umwanya kwerekana akababaro afise kubona atari mu gihugu ciwe kandi namukuru w'igihugu yavuze ati nta muntu akenera ijambo ngo arebe kurihabwa sinibaza ko uwo munywanyi wa seneri n'abashoboye gufatikanya nawe bari kuronka umwanya uvugira yisanzure aburi kibabakiye ikindi naco manifestation irarekuwe n'uburenganzira bw'umuntu naba mbona n'umukuru w'igihugu cy'ubufaransa bashobora kumuvuga ko ibintu baragira imyiyerekano bafite ibyapa byanditse ko amazina yiwe ndetse n'ibitutsi bagashyirako ariko kubera iburaya demokarasi yateye imbere ibyo nta kinini bimutwara hama umukuru w'igihugu nawe nkavuga nti kugira ibyo ntibizosubire yofasha ababa batavuga rumwe n'ubutegetsi buhari ntibace bitwa abasi ndetse bafatwe nabi batotezwe bamwe aburirwa irengero yofasha ntibisubire kuba niho kumbure akajisi yoronka baza baramuvuga ko canke abamwiyamiriza baba bake nkavuga nti kandi nkongera gushima ikintu yakoze mu Bubiligi kijya cyo guhura na bose bakavuga ibyo bagona atabakumiriye kijya n'ikintu nko guhaka nashimye cyane mbere nka matera intege mvuga nti nabibandane ndetse yaryamba yashikije avuga ko ko mutavuga rumwe atari umuntu wo kugira nabi ari ibyiyumviro byiwe iyo muharingira hagera igihe mugashika ku ntumbero yo gutunganya igihugu nafashe ivyafambutse bisubire kubakwa amaradiyo yaturiwe asanukwe ibinyamakuru vyahunze ibihunguke kuko ababikoramwo ndetse n'ivyo binyamakuru bose bakorera igihugu kandi intererano yabo igihugu kiracari keneye hama canafasha ntihagira abongera gusubira gutoteza abantu ngo nuko batiyumvira umuganga uri ku butegetsi.